ntabwo kuba cyangwa urushyiraho mwakwiye kwitaba buno butumire ikiganiro abaharanira agace k'akazina muntu cumi na babiri harimo abashingwamanza bamenyeshamakuru n'abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki bateguye kugira ngo babamenyeshe aho bahagaze ku byerekeye urubanza rcs ijana urubanza rwitiriwe kudeta yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nkako ku igerekezo rya kabiri z'ukwezi kwa kabiri z'umwaka twaramenyeshejwe cyo kimwe n'abandi barundi benshi biciye ku mbuga ngurukanabumenyi yuko hasohotse hamanitswe icyandiko cyerekana yuko urubanza rugejeje ku mbuga rwacitse hanyuma kuva icyo gihe twebwe cyo kimwe n'abandi benshi twari bagize ibibazo bitari bike na cyane cyane kamere cyangwa ubwo rubanza nyine rwacitse na burya atamuntu n'umwe muri twebwe yigeze ahamagarwa ngo abazwe bakorwe ko amatohozwa turonke umwanya wo kwisigura cyangwa abaduserukira cyangwa badushyigikira nabo bashobore kumvirizwa hanyuma ku igenekezo rya cumi n'indwi z'ukwezi kwa kabiri uno mwaka nyine twaratumye ko umukuru w'umugwi wigenga w'agateka kazi na muntu turamwandikira tumusaba yuko ujya kuturondereye ikopi z'urwo rubanza kuko abo twari twaratumye bose byari byarabananiye na burya bateye ubwoba kugeza n'aho uno munsi atamushingwamanza n'umwe yubahuka kujya kuduserukira na cyane cyane mu gihe twebwe twitwa yuko turi abanzi b'igihugu benshi rero bagatinya yuko boheza bicanywa na twebwe bagaheza bagira ingaruka mbi zidasanzwe kubera bemeye kudufasha gukurikirana urwo rubanza hanyuma ku igenekezo rya kabiri z'ukwezi kwa gatatu twarandikiye umukuru wa sentare na nyuzwa y'uburundi tubicishije ku muhora imeri w'iyo sentare turayikopi senize hashi aho twerekanye yuko twunguruje urwo rubanza ibyo twabikoze bisunze ibiteganywa n'igitabo cy'amategeko agenga ngene imanza z'ibyaha zitohozwa zikaburanishwa zikongera zigakurikizwa hanyuma uno munsi twebwe urubanza rugamije ikintu kigaragara ikintu ni uguhoza ijwi ryose umuntu wese cyangwa umugwi w'abanyagihugu b'abarundi baharanira agateka kazi na muntu baharanira ubwigenge badoma ku rutoki amari ariko arakorerwa abanyagihugu agizwe n'ubwicanyi agizwe n'iyuruzwa bangaza gusahura hamwe n'ayandi mabi ntazi hanyuma kuva rero mu rubanza turumenye twakebukanye turavuga tuti twebwe n'aho leta iri kirakora uko ishobora kose kugira ngo itunumye ntituzokwemera kunuma tuzobandanya duharanira agateka kazi na muntu tuzobandanya twerekana ibitagenda neza mu gihugu hanyuma iyi ntwaro umugambi ufite wo kutunumya kubera byarinaniye yuko dushyikira mu twice uburizwemo hanyuma rero nashaka nsubire kubakengurukira yuko mwitabye kino kiganiro nkaba ngiye ndabaha akaryo kugira ngo mushyikirize ikibazo muba mufite murakoze
murakoze cyane ikintu nagomba kugaruka ko mera nk'uwunganira wari yavuze kare ni ikintu kijyanye n'uko urubanza nyine izina kwari ikintu nongera ko ni ukuvuga yuko nta rubanza nyine izina uwo muntu yavuga ko rwabaye kuko ubutungane bwakoreshejwe n'ubutegetsi kugira ngo bashyike ku ntumbero yabo ubwa mbere na mbere mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu mu kwa mbere harasohotse ibintu bita ngo na mamandadahe byari bigamije kubuza baharanira agateka kazi na muntu banyapolitiki ariko baragerageza gutegurira amatungo ingorane ziri mu gihugu ibyo rero babikora kugira ngo banumye kandi bahagarike abantu bashobora gutsinda ariko iyo ngingo igisohoka itariki zimwe zupfa kabiri muri bibiri na cumi na gatandatu inyuma y'iminsi cumi n'itanu imbere zibiri bagatwa ari itariki cumi baca bavuga bati abantu cumi na batanu turabakuyemo muri abo bose bari mu buhungiro nta n'umwe yumvise umuntu akibaza ati mbega nawe n'umuntu aka kanya yari akurikiranywe bimuvuye ko gutakumvirizwa byerekanwa yuko byerekana ko ni ubutegetsi butegeka bati kurikirana aba cyangwa ababareke urumva nta butungane mu nzu zivuga ngo bwarakoze kugira ngo ntihagarike kubwirana abanazi ikindi kintu nagomba kuvuga ni uko ukuntu urubanza rwameze guhera mu ntara baratwamiye ko tumenya ikintu twahise twaratumye abashingwamanza kuko amategeko aravuga yuko umuntu wese afite ibintu akurikiranwa akaba afite uburenganzira bw'uko ahabwa kopi ya dosi barayiguha wenyine cyangwa ugatuma abantu bose twatumye ahubwo batewe ubwoba ushobora bihuta ikintu hageze rero kuburanishwa iyo ni iki ikintu cyatangaje ni uko mu kuburanisha ntibagirize umuntu ugakwi bagirize umuntu bakavuga ati abantu bo muri sosiyete sivire bagize ariko mu bijyanye n'ibyaha umuntu akurikiranwa ku gatoki bakavuga ati naka yakoze ku munsi wanjye ibyo rero ntabyo bashobora kuronka kuko bafata abantu umuntu no kumenyana batazinanye n'uno munsi turashaka bazanye bajya abantu mirongo itatu na bane ariko uyu wewe n'iyindi ariko bo bakavuga ngo turabitwite ikindi bagomba kuvuga ni uko sentare ya shima ni sentare ntarindwa icyo bita chambre judiciaire iyo sentare icira imanza ku bwande abantu bafite icyo bita privilege de juridiction cyangwa se ikoroma ufata ko ari nk'ubudahangarwa n'abantu b'abategetsi bo hejuru baravuga ni abashingamateka abashikiranganji ba ofisiye genero abafite amaraya minini nyamara n'icyari gutuma kumva urebahengekeza bakakujyana bari nk'abajya abantu b'abasirikare benshi nk'abajenerali barimo ariko ngo nabo guhera itariki mirongo ibiri na zine z'ukwa cumi na rimwe muri bibiri na cumi na gatatu bose bari babakwiye ko bari babakwiye mu isi ayo magarade niyo bari bagifite nta kintu na kimwe rero abari barabaye abashingamateka kera ayo mabanga niyo bari bagifite ni ukuvuga yuko leta yagombye aho ivuga bikumbirwa vuba ikabicishamo n'ahandi sentare yaciye urubanza nta bubasha na bumwe ndetse kuko ingingo ya mirongo ine y'itegeko rigenga sentare ntarindwa irasigura neza abantu bonyine bacirwa urubanza n'iyo sentare ikwereka ikindi kintu twagomba gushyikiriza ni uko ingingo ya mirongo itatu n'umunani ibwirizwa irarekurira umuntu wese akurikiranwa kuronka umwunganira no kumenya icyo akurikiranwa umubwiye ibyo batari mu kundi ngo urubanza rubanze rwabo ikindi ni uko mwamenya ko urwo rubanza rutigeze rusomwa mu ntara igice ruhejeje kuburanishwa mu kwa kane mu kwa kabiri kwa mirongo irindwi twaragarutse mu ntara igice se mu nyuma ruraja muri ande ribere ari mu kwa kane bashobora gutangura kuvuga umunsi ruzosomerwa muri iyo minsi rwavuga ruzosomerwa ko ari itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwa gatandatu muri bibiri na mirongo uwo munsi twari twarumvise abantu ingwaso basohotse basanga harakishije kuri saboda fishaje umunsi wundi ruzosomerwa ko ari itariki mirongo itatu z'ukwa gatandatu naho ntibagiye n'ingwaso inyuma y'amezi inyuma niho twumvise ngo ugomba guharasomwe kuri ya tariki mirongo ibiri na zitatu hamwe twarumvise abantu bagasanga ntirwabaye urubanza nk'ubwo rero rutigeze ruba kuko izo mpapuro zose turazifite zerekana ingene uwo munsi byatinze se nta rimwe na rimwe yatinya kuno munsi w'igisoro imanza nk'izo rero zerekana ko ari imanza ziremeranya n'ayo makopi utuma za PNCH ngo barondere bakabura ntituzi n'izo kopi ko ziri ubutungane rero busigaye bukoreshwa ku buryo ari ugushubura bati uyu aratugoye muhezeyo munumye hanyuma banatera ubwoba n'abarundi bari imbere ikibazo dusubire guharanira uburenganzira bwabo bitwe ko batanze akarorero ko gutoteza ariko ibyo tukibaza yuko atari ibintu umuntu yakwifuza ko bigumaho mu gihugu ahubwo ari ibintu abarundi bamenye bagaragaza kugira ngo birandurane n'amakosa
murakoze sindi arumere hari ico wongera ko mu ntangamara ugasomwa abantu bagumba ukaburanishwa abantu barukurikirana naho leta bikoze gutyo twebwe twashatse kuyihinyuza tubereka yuko turiho naho bavuga yuko batazi yuko turiho tubereka yuko turiho kandi yuko urwo rubanza turukurikirana mbere nishaka kuvuga yuko twashatse mbere guha akaryo abacamanza b'i Burundi kugira ngo bigarure mu kubereka ibyo umucamanza ari guhagararako kugira ngo abone yuko uru rubanza rudafise ifatiro uhagaze ku byo mugenzi wanjye bashyirahishize yashyikirije ari nabyo twandikiye umukuru wa Sentare Ntahinyuzwa y'u Burundi aho tumwereka ibintu bishyira kuri bitanu byotuma urubanza ruhanagurwa ibyo byo kudukurikiranwa bigahanagurwa uwo mucamanza cyo kimwe nabo bakorana hamwe bashoboye kubihagararako boheza bagahagaye ku rubanza bakaruheba kandi ibyo byogira akamaro na cyane cyane ubwo rwego rw'ubucamanza hamwe n'intwaro bakorera kuko uno munsi uru rubanza byanga bikunda ruzotera ingorane zidasanzwe leta y'u Burundi kuko naho baguma bitazira amazina bavuga ibyo bakora n'ibyo bagamije iki cy'uko barenganya abantu bakabacira urubanza batababagije bamwe bakabashyira kuri dosiye abandi bakabakuramo atacyo bahagaze ko kizobabera ikibazo hanyuma rero ikibazo kigira kabiri mwabagize muti mbega urubanza rurashobora gushyika iyo rumaze igihe rukadosiba rukibagirwa cyane gukurikirana abo biga bigaheza ibyo ni ibintu biriho ibintu byanditse mu mategeko mugabo uno munsi twebwe ntitwojya ngaho ngo tuvuge yuko abacamanza b'i Burundi umunsi w'izina bimirije vuba gukurikiza amategeko bateza guhagararako kuko ibi byose turiko turavuga uno munsi tugeze ngaha kubera abacamanza badafise ishaka ingufu kumbe n'ubumenyi bibatuma bahagarara ku mategeko ariko umwanya niwe mucamanza mukuru twibaza yuko muri kazoza iyi ntwaro izose bikabona yuko runo rubanza atacyo rwashoboye kwishikanako hanyuma runo rubanza izindi zisa nk'izi bakarureba nako runo rubanza uno munsi nta kintu na kimwe ruriko rurungura ino ntwaro hanyuma kandi nashaka kuvuga yuko leta y'u Burundi irasanzwe ibizi na twebwe dusanzwe tubizi yuko urubanza mwene urwa politike rudashobora guherera mu nzira z'amasentare gusa ikibazo cya politike mu bindi
ku bisanzwe ubutungane cyane cyane nk'abashyikiriza manza bategerezwa gutwara urubanza muri sentare babasha kuzitanga nibaza ko ari gake ku isi amaze kubonekaho roparki yategerezwa kumviriza impande zose igashinga urubanza ishyitse ibyumviro bya bose aho ishingisha urubanza ku bantu barenga 70,000 ingingo y'amajana 220 n'indi y'igitabo kigenwe n'ibindi imanza zijya kuburanishwa kongera zigashinga zigashyirwa no mu nzu mu gace ka kabiri yavuga ko muri icyo gihe hari byiza yuko ubutungane bubangira hakagira abanza kugira ati ariko ubwo bw'ubutungane sicyo bushaka ubwo butungane bukoresha bugomba abo baremekijwe bishushe kugira ngo hategwe ubwoba bari mu gihugu hategwe ubwoba n'abari hanze babone yuko leta uyigombye mu kuzi ishaka kuri icyo rero ikintu tuvuga nk'uko bibabaje iyo ubona yuko ukunda ubutungane ukaba uri kurana buharanira ku bandi bantu hanyuma bakanakubuza yuko ushobora gushika kugira ngo usigure bakanakunegeza n'icyo bakugushikana umunsi ubutungane bw'uburundi umunsi umutekano w'umuntu ushobora kumera neza ukabona yuko ubutungane butagikoreshwa nk'uko bukoreshwa n'umuntu uwo fati ya mbere kugira ngo dushike yerekane yuko twera ariko uno munsi ntitugira aho tuburanira n'uwo kwitira intungu agiye sinzi ko yoshika uwo mutekizira mu kaneko cyangwa mu ruzi urumva muri iki gihe biragoye ariko umunsi hazoboneka ibiti bizoshoboka yuko ubutungane bw'u Burundi hanyuma umuntu ashobora kuburana imbere akumvirizwa tuzogenda no kuvuga yose ibintu twoshira ngombwa n'abana bacu bazoza kuri pisikana igihe bizosohokeraho tuzogenda kugira twerekane yuko twera ariko mu mategeko mu ngingo y'amajana abiri na mirongo ibiri n'icyenda y'igitabo kigengera imanza z'ibyaha zitandukanye biravuga yuko bene izo manza zabaye bigacika bene zo atari kubaye iyo hagize uhashika ubwo rubanza rw'imvaka rugasubira kubwika gushasha rero ibyo byose tuzobikoresha dukoresha amasenari yo mu gihugu dukoresha amasenari mpuzamakungu ubwo rubanza twerekane yuko rutagira agaciro kuko ntibigira bishimye uko byogenda kose ariko naho igihugu coguma kiri mu byara by'abagifise uno munsi igice kinini c'abarundi bariko bagomba kunumya ntazi abo barundi bose uno munsi bakandamijwe bazira ico biyumva hazogera igihe bo nyene aba aribo batwandikira kera abarundi bose kubera barababaye baragunga abarundi umunsi bashize na twe tuzokishana nabo bazotwandikizera abarundi hanyuma hahise ni ukuvuga umwanya nk'uko Bisari yabikuze urafite ikintu kinini n'ubuze mu bijyanye n'ubuzima bw'abantu
atwadukabura yankoho sinataza kabiri kanje iyi nari mukushise nta gihe byagenze hama nongera ndeyishwa nta buburanye ndeyiro mu butegetsiye nta ubu munsi ibyo biro by'ukuri by'ukuriyeza bisohoka ikinyafurika mu kiri kiti
amwe muravuga ko mushaka gutanga amahirwe ku butungane bw'Uburundi kugira ngo byisubire ko ahandi naho mukavuga ko ubutegetsi ari bwo bukoresha ubwo butungane ngasangira ati none muribaza ko abo bagize ubutungane n'abo bagize bafite ubwo butegetsi barashobora bose hamwe kumvikana ati ubu rero batweretse ibintu bitagenze neza reka twisubire ko akabazo kanze karako murakoze
nk'uko bajije ingene byogenda kubera ubutungane busanzwe bupfukamwe mu nda n'intwaro ishingwabikorwa egizekitifu ariyo bita leta nibyo biragoye kubona neza uno munsi ingene ubutungane bushobora kwigobotora intwaro uko abacamanza bashingwa n'intwaro bagahabwa amategeko n'intwaro hanyuma rero iyo ntwaro umunsi wo kumva yuko urubanza nk'uru cyangwa izindi manza nk'izi zitera ingorane ikabona yuko inyungu ikura mu rubanza nk'uru ari zo nke kurusha ibyo ihomba aho muri icyo gihe intwaro ntiyashobora nk'uko nyine babategeka bati twijyana naka mureke naka cyangwa mu bashyiru bakayindutse bakababwira bati uru rubanza ni mu ruhezi hanyuma cyangwa naho abacamanza bo nyine ubwabo barashobora kwibyukiranya hakabamo umwe hakabamo bandahe bagahaguruka bakavuga bati ibi bintu biriko biteza urubwa umwuga wacu biriko biduteza urubwa haba ubu haba muri kazoza none reka tubihindure ibyo bisagateseshwa rumuri kandi ibyo bari bajyambere kuko no muri kahise byari bigeze kuba abenshi barazi urubanza rwabaye muri mirongo irindwi na rimwe bakurikije abitwa abantu ngumburanye aho uwo bari bashinze ngo ajye kubarebeka imbeba rero nawe nduwaje yahagurutse akavuga ati aba bantu zishobora kubandanya ndabagize ibyo batakoze uno munsi murabona yuko naho atakiriho abantu bose bamwise izina abantu bose bama bamwiruka abantu bose bama biruka yuko yari umushingantahe hanyuma mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo umunani n'indwi urubanza rundi rwaragenze rwarabaye nk'uko urubanza bakurikirana uwahora mushikiranganze kuri bagada yitwa Nyaboya nabo bari kumwe ara camaza harimwo wa Selfia Sentare ndahinyuzwa y'u Burundi umushinga nawe Gerard Buyoya ico kimwe nabo bari kumwe barambitse izera abari mu rugo rwanje nuko inyuma yaho intwaro yaciye imukura mu kazi baramukura amapetero basako baramukura mugabo yari yafashe ingingo kandi izina ryiwe kubakurikirana imanza ziba mu gihugu cy'u Burundi bazokwama babyibuka n'ubu vuba umushinga ntahe Philibert n'impagaritse yarahagurutse aranka yuko arenga ibyiza shingiro aranka yuko arenga amategeko y'u Burundi mu kwemeza ishingo cya gatatu naho byamuviriyemo guhunga ariko byamuviriyemo izina rikomeye cyane ibi rero nibyo duhora tuvuga nibyo tuguma dusemerera n'uyu mushinga ntahe Emmanuel Gaterese ubonye ukuntu ariko arifata muri runo rubanza n'ibintu biteye isoni kandi nibaza yuko uri mumaramaza muri we ubwiwe njyewe narakoze uwo mwuga w'abacamanza umwanya wari mutwe imyaka munani ndazi iyo wafashe ingingo ngiyo yuko ushobora kujya amabwizane harya ashobora we nyine kubona umunsi arara adasinziriye yibaza ati mbega none ibi bintu ndiko ndakora ndabikorera iki nzomvamo gute nimiyumvire mu bisanzwe buriya ibyerekeye dosiye ibyo ni ibintu n'umunyagihugu asanzwe dosiye ikopi y'urubanza umuntu wese ashoboye kuda ayikeneye aragenda akavuga ati na dosiye ndayiraje mbere n'abaterwa n'urwo rubanza iyo urubanza rwamaze gucika abahinga abashingwamanza abagira ubushakashatsi baragenda muri direct bashyiga urubanza urunuru turusome turubare tugwige tuzandike mugabo uno munsi muri ko murumviza ukuntu uyu Emmanuel ajejwe atwara iyi Sentare afata kubahuka kunyegeza dosiye n'ukuri n'ibintu atawutwari bwa mbona ari nacyo gituma tuguma dusemera kandi twibaza yuko ibituvuga bidose bikamushikira bigashikira n'abo bakorana bigashikira n'abamukoresha rero bazi kamwe yasabye
nashaka kubaza gato mwebwe mwagize muri mu bantu 34 baheruka gushyirirwa urubanza rwo gufungwa imyaka yose gusigaye nkuko ibishobo bivuze ko pe muri hamwe serivisi kivira abamenyeshamakuru ariko hakaba harimo n'abanyepolitike ni kubera iki mudashima kugira ibikorwa bimwe kandi mutangiye dosi ariko ni kubera iki none ubu mubyo mutajya hamwe n'abanyepolitike kugira ngo mugire icyo mushyikirize muri kumwe n'abanyepolitike
hariho uwari yacibagije gatoya ariko tugisubiyemo gatonya nuvuga yuko iki gikorwa turiko twakora ari nk'intango ni nk'intango mu kwerekana urubanza mbese tuba nifuza yuko muri mu minsi iza tuzoronka akajyo ko kuvuga n'izindi manza zisa nk'izi zashikiye abarundi kandi murazi yuko zihari kugira ngo abarundi n'amakungu tubaginirize bagume bamenya yuko akarengano uvuga shikiye wese igihe cyose gashitse kababaza hanyuma kandi twerekane igihe cyose imanza nyizi ingaruka zakurikiye hanyuma rero nkuko nari nabivuze ngitangura bantu bantu 12 n'abantu dusanzwe dukorana kenshi n'abantu duhuriye mu bikorwa byinshi nta yindi mboni imwe yindi yatumye dushobora kwiyumvirira hamwe kirebye icyo nayo ahandi abandi turiko turabarondera baba bari mu migambwe cyangwa abandi ku giti cyabo kuko murumva yuko bitanoroshye kuko ubwa mbere hoho tukibona rujya rutonde rw'abantu 34 ntitwari tuzinanye hanyuma n'ubu hariho n'abo tutazi aho bari cyangwa uko bamerewe kuko ntabwo nakarorero hariho nkabo bahabaye inguru zivuga yuko banyurujwe n'uno munsi tutazi aho baba bageze aho muca mwumva yuko rero twagize tuti naho tutararonka abandi reka dutangure hakiri kare dutangure ibyo dushoboye hanyuma tuzobandaneze ko igihe abandi tuzoshobora kubaronka
narigeze kumva sinzi ko ari bisaba atarije ko bashatse kunguruza iyo umuntu ashatse kunguruza urubanza ntaba yarushimiye mugabo abayemera ko rwabaye mbega koko murizera murashaka kubona yuko nungurujeho nkuko mutari mu gihugu n'ubundi urwo rubanza bararibyo rukagabanwa gute aya maisho baguze batanze akarorero ko abantu nka ba Antoine Nduwayo babaye koko akarorero mu butungane banahagurukira ubutungane abacamanza buno munsi benshi bahari hari abo mwiganye hari abo mwakoranye wavuze uti birashoboka ko hashobora kuba intwari ibyo koko uno munsi urabije ubunyereje twaba ukaraba iyo ni ubutungane butunganije murashaka kwizera koko ko hashobora kugira abantu bavuga bafati abo bantu bararenganijwe bagahaguruka bakabivuga bakemera mbere no
murakoze arumera yashaka kwishura ikibazo ikibazo bibwira abajije mu by'ukuri twebwe nk'abantu izo mategeko mu gihe tubonye yuko urubanza twashyiriwe tutabushimye dutegerezwa kunguruza kunguruza urwo rubanza rero twagerageje nabona yuko ubutumwa bw'uburundi bwanze kwakira ingurano zacu rukanga kuduha kopi y'urubanza twaragerageje kwerekana yuko dufebye dukurikiza amategeko ariko rero kuvuga yuko ubutungane bw'uburundi uratse ukuntu bumeze ubu naho tuba dufite icyizere gike ukungene bafite ubwigenge mu by'ukuri tuguma tugerageza kwerekana yuko bashobora kwikubita agashi bashobora kwikubita agashi kugira bashobore kubahiriza amategeko bashobore gutunganiriza abarundi n'abo bamwe baba ariko baca amanota cyangwa baba ariko bikundwa bakaza ku bategetsi kugira babahe ibiti tugerageza kuguma tuba tutwereke yuko bafite uburenganzira bafite ububasha bwo kwikubita agashi ngo bashobore guhindura ingingo baba bafashe bakisunga amategeko kuko bitari yabivuze kuko ariwe nababwira ko muri bakuru babo baje barenga gushinga nawe mu guhagarika amategeko kandi nabo ugenda batuma abantu bagenzi
ushaka de bugabo mwavuga yuko urubanza rwanyu rwashyiriwe atanumwe muri mwebwe yashoboye kuhashika muravuga kandi yuko gushika ubu mutararonka kopi de jugema mukavuga yuko mu gihe ubutungane bw'ubundi bukabatunganiriza mubashobora kunguruza hanze y'igihugu ndashaka kubaza yuko mu mategeko mashobora kunguruza mudafite kopi de jugema mu gihe zaba bidakunda naho ko mwunguruza mudafite kopi de jugema kandi ubutungane bw'uburundi bukabandanya bwakwitanga mubona mwuca mukora iki mu gihe zaba bimeze
murakoze mvuzanye mbere y'uko byondo naca abandanya Desire yarabaje ati mbega urubanza ati mwuvuze muti tuzokunguruza muta nuko muba mwemeye ko rwabaye icyo ni ikintu cyatugoye gufata intumbero ngo tujye tuti duhagarara kuko ubundi twari no kuvuga kandi niko bimeze yuko urubanza rwabaye ahubwo n'amasohozwa yabaye mu bisanzwe niyo twari guhera nta matohoza yabaye urumva amatohoza atabaye n'urubanza ntirwabaye ariko iyo bamaze kurubandanya bakavuga bati twarushinge bakagiramo ibibi bavuga yuko bamenyesheje yuko urubanza rwamenyeshejwe abantu batazwi iyo bari iyo uhoze ni ukuvuga yuko baca barindira iminsi mirongo itatu iminsi mirongo itatu utunguje ubwo rubanza rutaruba ntabanduka rubaye rero ntabanduka ni ukuvuga igice gikurikira ni uko bashobora guca bagenda bakavuga bati tujya dukurikize rero urubanza kuko rwabaye ntabanduka aha hari ikintu ahubwo dongera akajya uko guca ndakivuga buriya hariho abantu ibyo mugabo ntawe ubihagarara ko cyane ariko umugabo bisa n'uko birafite icyo bipana bavuga bati nundi buriwe ko byabananiye yuko babafata ko byabananiye yuko babafunga babanyaga ibyanyu kandi cyo ni ikintu gikomeye cyane kuri kuri benshi bagize iby'antwaro urabye ukuntu bifata mu bintu bitandukanye. Ni ukuvuga rero yuko utunguruje bahera ngaho bakavuga bati ya miliyaridi murabona yuko baciye miliyaridi nambaye zingahe, reka dufate ibintu byabo mbere bimwe bimwe bamaze batanguye kubifata n'urubanza rutarahera, hanyuma bakabigurisha icyamunara gutyo ejo naho urubanza rwosubirwamo bya bintu abantu basize mu gihugu bazosubira kubironka byoroshe. Ariko rero nje mbandanya kuri iki kibazo gihuti mbega none biheza bigafasha iki? Ni uko kugira ngo wunguruze naho bakaba baguhaye ikopi ukaba ufite ibimenyetso byerekana yuko urubanza rwabayeho aho ugiye muri ayo masentari mpuzamakungu, urashobora guhera kuri ibyo. Ndaguha akarorero, igihe bahagarika amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki bakayahagarika mu nyuma bakayafuta mu mwaka w'2014 babonye orudonanse y'umushikiranganji barandagiye yandika avuga yuko yahagaritse amashyirahamwe ashika kuri atanu, mugabo nta muntu n'umwe yarungikiye idoke ibambe iyo orudonanse. Ariko iyo orudonanse iyo nyine twayijyanye turayikoresha turayishyikiriza sentare, hanyuma urubanza rurakambwe. Sentare ntiyahakanye ngo ikopi ngo kubera mutayihawe n'uwo mushikiranganji atayibashyikirije yiciye mu nzira z'amategeko ngo ntidushobora kugwakira. Rero uno munsi nibabandanya urubanza ntibaruce, nibabandanya ntibakira ibirego byacu cyangwa ngo baduhamagare, tuzofata tubonye ikiringo runaka gihise tuvuge tuti nta rubanza ruhari cyange tubandanye dukurikirane tumenye yuko hari ubundi baciye, hanyuma ikopi yaboneka itaboneka tuzohereza twifure amasentare cyange izindi nzego mpuzamakungu ishobora kutwumviriza. Bashyirahishije yari yashatse kwishyura.
Ego, murakoze ku kibazo tujije ku cya Desire. Ikintu nagomba kuvuga nk'uko shuri bishimangira ni uko turiko cyane cyane turandika funguruza mu Burundi kuvuga yuko ari icyizere kininiya dufite ubutungane, ariko ibitararenga ntawe bitenda. Icyo ni icya mbere. Ariko icya kabiri cyane cyane ni ukugira ngo dutegure imanza zizoba kwego bw'amasezerano mpuzamakungu. Icyo bityo nagomba kongera. Hanyuma ku kibazo kigira kabiri kijyanye no kunguruza umuntu adafite kopi, amategeko arabivuga yuko mu bisanzwe mu bijyanye n'imanza mpanabyaha umuntu naho baza kumumenyesha bati baguciriye urubanza akandika ko atindunguruje nko muri bajya bari mu gasho aho bafata yuko yunguruje, kubera kopi irahita ikaza mu nyuma hanyuma akazisigura mu nyuma. Na twebwe ubwo rubanza twerekana yuko atarubanza ruri tutsu ibintu byo twandika twandikiwe ibintu bijyanye n'amahini yerekana ko urubanza rutegerezwa. Ibyo rero ntiturinda kubera ntitwaja mu idodi zo twabayemo tutazi ikirimo. Hanyuma hageze ku rwego na ngo mpuzamakungu ugenda werekana ingene icyo bita rodroit au procès équitable byaho nyanza weza ngo wunguruze mu idodi. Rero naho bobyimana aha tumenyesha ko ku giti cyacu twabihaye abantu babitwaje bagatega ubwoba rikomeye. Twamenyesha kandi ko muri bajya abantu 34 n'abandi hariho uwo arongeye umushingwamanza arabitwara muri sentare zinyuzwa, baramubarira ko uru rubanza rudashobora kuba ibyafashwa ririkanye n'ibintu biteye ubwoba. Ntabwo sinzi yuko ahandi hantu byari byigere biba. Uwo mushingwamanza yariko aratangara rwose yagiye atwaye ati antumye kugira ngo nguruze, kuko mu mategeko y'1234 kivuga ko mukwanguruza wandikira imisenso regresive progressive. Nta kindi ni ukuvuga ngo perezida ntaza kubiraba ntashobora kubuza umuntu kumva kubera n'uburenganzira bwe. Ariko barabimuteye umushingwamanza barasubira ati nitware bene uru rubanza barasubaye yuko atabiyunguruzwa rufite byahize n'ubwashyire. Rero murumva ko ukurindira kopi do jugement umuntu ariko azumunagira kuja hanze
cyane cyane ariko arerekana ingene uburenganzira bwiwe bwahonyanzwe urabona yuko twateze ku gaca na CDH dusabira iyo kopi bikayinanira muri make tuba dufite intumbero zo kumva yuko ari gufunga ari confiance dufite ubwo butungane no nk'uko nabivuze ritararenga kawuritera ingata sinzi yuko ngira ngo wanatwimirije Pasika sinzi yuko ari wo mutima mweranda yozukiramwo ariko ivyo mbona benshi ngira ngo gukoreshwa gusumba gukora baravuze amategeko
nibaza yuko tuyaze neza kandi nashaka tubire kubashengurukira hanyuma nk'uko mwabibajije kandi tukabigaruka ko ni intango yuko ubandanya tuvuga ku byerekeye runo rubanza hamwe n'izindi manza kuko iyo hanze igihugu murabizi yuko ari byinshi hanyuma nashaka kubashengurukira yuko mwashoboye kutwigorera kuko ndazi yuko uno munsi mufite ibikorwa byinshi na buri ari kuwa gatanu mweranda tubabajije ati akamo mwotera abarundi muri rusange kuri aka karenganyo muvuga kariko karabakorerwa mbega hari ingaruka bishobora kugira ku Burundi n'Abarundi njewe kamo notera Abarundi ubwa mbere hoho nohera kubacamanza abanyene ubwabo ni uko baronse iteka bakaronka ibanga rikomeye cyane ryo gutunganiriza Abarundi ryo kuba inkindo ivyo nivyo vyanditse no mu mbwiriza shingiro inkindo y'agateka hamwe n'imyidegendo by'abanyagihugu hanyuma abacamanza rero barakwiye kumenya yuko ni nakujya nobagereranya n'abaganga nibo bafise mu minwe kazoza k'abarundi nibo bashobora kubarenganya cyangwa kubarenganura uno munsi igihugu cy'Uburundi cyarabaye iciro ry'umugani kubera ukuntu abacamanza bifata kubera ukuntu abacamanza barenganya abantu kubera ingene abacamanza bashyizeho imbundagondo iyo muri ko murumva izi manza zigenda mu masengero mpuzamakungu mukumva CPI iri kirakora amatohoza ku kibazo cy'u Burundi ni kubera abacamanza byabananiye gukurikirana abakora amarorerwa mu gihugu kuko mu bihugu byose byo ku isi ibyaha bikozwe n'ibica bijya mu masengero mpuzamakungu iyo igihugu cyo nyine gishoboye guca imanza z'ukuri abakoze ibyaha bagakurikiranwa muri icyo gihe ubutungane iyo bukoze mu gihugu nta manza ziza ngo zije muri aya masenari mpuzamakungu muri icyo gihe rero niho navuga ni uko ubucamanza bukora bihwanye n'ingene leta ibyifuza bigaruka gutera ingorane aba batwara igihugu bigaruka gutera ingorane aba batwara igihugu kubera isura y'igihugu izina igihugu kigira mu makungu birafise icyo bipana n'ingene bafata abanyagihugu birafise ingene bubahiriza kandi batunganiriza abanyagihugu nama numva bavuga bati igihugu kirakeneye abagwizatunga kirakeneye ibindi ninde mugwizatunga azoza mu gihugu azi yuko ashitse bazo murenganya bakamusaba urutwiwe ntagire uwo yitura ninde mugwizatunga azoza gushinga imitahe mu gihugu azi yuko azokora hanyuma babona yuko ateye imbere bakabimusahura yajya kwitwara aho kumwumviriza ahubwo abandi bakaza bakamutwara ubuzima bikaba biraheze ibi rero ni ukuvuga kuba ubutungane bwitwara nk'uko kuba intwaro itabibona ngo ibone yuko ikora ibibi by'ubutungane akarenganyo ari byo bituma abanyagihugu bama mu ruhagarara bigashobora no gukwega n'izindi ngaruka hajya murabona iyi ntwaro ikiratwara uno munsi bavuga yuko bafashe ibirwanisho kubera akarenganyo bakorerwa n'intwaro zariho mu myaka 90 nta kibuga yuko habo butaye muri kazoza hazobe migwi y'abarundi bakavuga bati kwenge biranse nta kundi turi ubigenze reka twikore ku byo dushikirije kugira ngo dutabare igihugu ibi rero ni ibintu bishobora kuva mu ngaruka iyo igihugu kirimo akarenganyo iyo abarundi barenganywa iyo abanyamahanga bari mu gihugu nabo nyine batizigeye kandi bataronka ubutungane niko noshobora kwishura kino kibazo hanyuma akamunosera abarundi ni uko boguma babikanuye ni uko boguma banga akarenganyo bigahera ku murundi uwo ari we wese bigahera ku murundi mutoya bikajya kuri abo bagenzwa amabanga ya leta umwe wese akabwira ati jewe aho mpagaze jewe ibyo nshikiye jewe icyo nshoboye gukora reka nkore ikintu icyo kitazoheza urubwa kitazoba ingenzi y'amarere haba mu muryango cyangwa ku gihugu cyangwa ku ntwaro muri rusange
ikintu nagomba kuvuga ni uko kahise k'igihugu cyacu kahafi cyerekana yuko umwega abarundi bafashe ingendo yuko mutumva kumwe iyo mudafite ibyumviro bimwe ariko umuhezayo ibyo rero bigatuma twama mu ndyane z'urukurikirisha mu gihe abarundi bari batanze kugira kiritire ya diyalo avec la corde d'arche c'est regrettable kubona ko RCDD ikeneye yuko abarundi bose biyumvira nk'uko umugambi wabo wubatse bibabaje ko bagomba ko abarundi bose baja muri robine ya RCDD kuko ntibagomba yuko n'abantu baja mu mugambi ukorera nta bwigenge bagomba kubanisha ikintu rero cy'uko bagomba ko umuntu abaho kubera yiyumvira nkabo ni ikintu gishobora kuzana ingaruka zikomeye mu gihugu kuko umunyagihugu yamaze kuronka umwidegenzi akawubamo akavuga icyo yiyumvira naho intwaro yose wazi igikenye kingana gute ntizokwigera ishobora kumutsinda n'umunsi n'umwe kimugira umusha ni byiza rero yuko abantu bamenya ko ibyumviro bitandukanye ari ubutunzi abarundi bagasubira kugira agatima ko kumviriza ubundi mu gihe cyane cyane azana ibyumviro byubaka ibyo rero bikaguma kuri uru rugero ni hamwe bavuga bati mu gihe ndaha hazobaho abiyumvira nkanjye cyangwa abandi basohoke bazoba bagomba yuko nabo umunsi abo bandi baje nabo basohoke ndabyumvira yuko babyifuriza abantu kandi natwe ntitubizi ariko ni byiza ko abarundi bavanura n'iyo ngendo yuko umengo umugambwe witwara nk'ikirobe utegerezwa gutegeka abarundi bose ingene byose utegerezwa twese kuba mu gihugu cy'u Burundi dufite uburenganzira bungana dufite uburenganzira bwo kwiyumvira no gushyikiriza ibyo tubona ku bijyanye n'ibihumbi 2015 n'aho burara baracika kandi yaba conseil de sécurité nationale yaba union africaine l'église catholique amashengero atandukanye ukuri kwa 2015 ntigushobora gucuzwa itariki 2023 z'ukwakane 2014 abarundi bari baragiye kwafatwa bye manda bakunda muri amashingamateka baramwangira kwahindura abanywanyi biwe tariki 11 z'ukwakane 2015 bari yerekana n'abandi barundi bari bafite uburenganzira bwo gushyikiriza ibyemezo byabo mu gihe rero uburundi bukwepfa ko ibyaha mpuzamahanga bariko barasohozwa kugerageza gufata abarundi bagerageje gushyira hanze ukuri ngo abe ari bo ugomba kwerekana ko ari abicanyi ntibizotuma ubwicanyi bwabaye buja kubabwerekanye buzoguma kubabukora rero abarundi bave ubuzima bubaje mu mutwe ntibihebure ukurwanira agateka n'ibintu bigoye kandi bifata umwanya muremure bagira umutima w'ukwihangana bagira umutima rugaho ntibagume bemera yuko inda ifukira umutima bakibagira ukuri bagumiza umutima rugabo iragirya y'abasokuru ukuri naho bifata umwanya munini gutegerezwa gusinda gutegerezwa gusubira habona ari urubanza umuntu yitwa Dreyfus Emile Zola yanditse mu ikete ry'Uwiriserere mu mbuga Jacques. Iyo ugerageje gufuka ibintu ukabihamba mu kuzimu, iyo bibyutse bibyuka nabi, icyo twifuza ko bibyuka nabi nicyo gituma tuvuga ko Abarundi babigarurira hafi, ureka kugarura imyenda ikiri hafi
nuko nashaka ndabasabe kuri ako kamo kuri iyo mpanuro yabashyiraho ishize duce turangiza ngaha, hanyuma ndizeye yuko no hanyuma nitwabatera kamo yuko zose zitaba ndazi yuko mukorera mu bihe bigoye cyane, ibyo bihe mukoreramo bikaba ari kimwe mu ngaruka y'ibi bibazo biri mu gihugu cy'u Burundi. Urugamba ni rumwe, urugamba turawusangiye, hanyuma rero ndabifuriza iminsi mikuru myiza ya Pasika, mugire amahoro n'agateka kazina muntu aho muri hose tuzosubira.
Murakoze cyane namwe mwese mwari mwakwitaho.
Murakoze cyane.